iri n'ijwi rya Amerika. Muramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri gatondo muri kumwe na Louise Bigirimana kuri micro radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusamirana kuri FM 94.9 na FM 105.2 mu Burundi FM 104.3 mu Rwanda.
Meya se ko yari ahari meya umubaje ko twamubaje akavuga ati urukubirando nta kundi byagenda twari gukora iki ntacyo twagomba gukora. Yavuze ko tugomba kukira kubirando kuko ngo abanyakinya bazaza gusura iki cyayi ngo bagasanga gifite ubusugire bwacu.
Dushinzwe abaturage, dushinzwe ubuzima bwabo, ayo makuru aramutse ariyo koko twebwe turakurikirana tumenye ngo koko hari abantu hanyuma bari bafite ibirayi birandurwa batishyuwe.
Abo ni umurimyi mu Rwanda yidogera leta ko yabategetse kurandura ibirayi barimye. Wa kabiri ni Gode Frande yambaje meya w'akarere ka Ngororero asubiza kuri ico kibazo. Inkuru cyo tumwe n'izindi zirimwo ijambo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yashikirije mu nama ya 71 ya ONU ejo kuwa kane, hamwe n'inkuru y'imyerekano hiyamiriza icegeranyo c'abahinga ba ONU yabaye ejo kuwa kane nyine mu Burundi ni mu kanya gato. Duhere ku makuru yo hirya no hino mateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero.
Mwaramutse abateze amatwi radio ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umugwi ujejwe gutera akazi na muntu mu gihugu cya Nigeria wagiriza igisirikare cya Nigeria ko carenze amategeko akigenga mu gisirikare mu gisagara cya Zaria kiri mu buraruko bwa Nigeria, aho cisha abashiyite bashika ku 380 mu mwaka uheze w'2015. Mu cegeranyo casohowe n'uwo mugwi, abo bishwe bari bagizwe n'abanywanyi b'umuhari w'abayisilamu bo muri Nigeria urongowe na Sheikh Ibrahim El Zakzaki asanzwe ari mu ibohero. Uwujejwe kumenyesha amakuru mu gisirikare cya Nigeria, General de Brigade Rabe Abubakar, yabwiye ijwi rya Amerika ko ibyagirizo biri muri ico cegeranyo atari vyo. Abubakar amenyesha ko igisirikare gifise igikorwa cyo gucungera umutekano cisunze ibwirizwa shingiro. Umugwi ujejwe ubutungane wari washizweho na leta ya Kaduna isanzwe iri mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria niwo wari wasohoye urutonde rw'abantu bishwe mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Ivyo byatumye imigwi idaharanira ibyiciro bya politike isaba ko hoba amatohoza ku bijyanye n'ubwo bwicanyi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cya Sudani w'umanuka asaba Taban Deng Gai asaba amakungu kudakura kwa maboko igihugu ciwe muri iki gihe ibintu bitifashe neza. Ivyo yabishikirije mu nama nkuru ya ONU kuri uyu wa kane. Taban yavuze kandi ko inture kazadutse uyu mwaka muri Sudani w'umanuko zunyuye ibintu. Yongeye amenyesha ko ikirere casongeye isibe bivuye ku mvura y'isegenya yaguye muri ako karere igatuma haba imyuzurira. Taban yatangaje ko umutekano uri kuragaruka muri Sudani w'umanuko yamara ko hakiri inzitizi kugira avuge ko igihugu kirimo amahoro n'umutekano. Kuri uyu wa kane inama idasanzwe yakoranye ku cicaro cya ONU kugira yige ku kibazo cya Sudani w'umanuko. Muri iyo nama umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yatangaje ko Sudani w'umanuko yagwaniye igihe kitari gito ukwikukira kwayo, yamara ko n'inyuma y'ukwikukira ibintu bibandanya kononekara. Ban Ki-moon yatangaje ko yishikiye muri Sudani w'umanuko mu kwezi kwa kabiri, aho yasanze abantu 2,000 batagira icepfo na ruguru. Ban Ki-moon yamenyesheje ko abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza badashobora kurangura igikorwa cyabo impande zigwana zitubahirije intahe y'ukwikukira, kandi ko hakiri ikibazo cy'amafaranga y'imfashanyo abura angana n'imiliyoni 700 z'amadolari. Perezida Mahmoud Abbas wa Palestine yatangarije mu nama nkuru ya ONU kuri uyu wa kane ko uburyo Isiraeli ibandanya kwiyagurira uturere mu ntara ya Cisjordani bitakaza icyizere cyose cy'inyishu z'amatati amaze imyaka itari mike hagati ya leta y'Abayahudi n'ibihugu bibanye by'Abarabu. Ibyo Benjamin Netanyahu, umushikiranganji wa mbere wa Isiraeli, abyamirira kure. Netanyahu amenyesha ko ashobora kuganira kugira ibiganiro ku bindi byose, ariko ko atazokwigera aganira ku bijyanye n'intara y'Abayahudi. Netanyahu yasavye Perezida Mahmoud kuzoja kuvugana ubwiwe n'inama nshingamateka ya Isiraeli, nawe Netanyahu agaheza akazocaja kubonana imbona nkubone n'inama nshingamateka ya Palestine. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon hamwe na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bompi mu majambo bashikirije bamenyesha ko ukudadaza kwa Isiraeli mu turere yigaruriye ari intambamyi nyinshi ku matata ari hagati y'ibyo bihugu bibiri. igihugu cy'Ubuhindi kiramirira kuri byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Nawaz Sharif aho yatangariza mu nama ya ONU kubijyanye n'imyiyamamazo yabaye mu bwicanyi mu ntara ya Kashmir iri mu manuko bwa Aziya ubu ikukira igihugu cy'Ubuhindi mu ijambo yashikirije Sharif yasavye ko hoba amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwabaye kubo yise inzira karengane kugira ababukoze bafatirwe ibihano userukira ubuhindi muri ONU Yenam Gambir yamenyesheje ko ivy'umushikiranganji wa mbere wa Pakistan yashikirije biri mu buryajya Gambir avuga ko Pakistan ari leta y'iterabwoba bivuye ku mamiliyaridi y'amadolari inyuruza ikuye mu mfashanyo y'amakungu ikayafashisha imigwi y'iterabwoba mu bitero ikorera ibihugu bibanyi Abashikiriza manza mu bongi sagara cha Tulsa muri leta ya Oklahoma iri mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika bagiriza umupolisi Betty Shelby ko yarashe Terence Crutcher umwirabure w'imyaka 40 ku itariki ya 16 mu kwezi kw'icyenda ivideo yafashwe yerekana Shelby arashe uwo mugabo mu gihe yaradugije amaboko ariko arakurikiza ivyo yasabwa byose n'abapolisi uburanira Shelby amenyesha ko Shelby yamurashe ariko aragerageza kumwikiza Yamariki polisi kimenyesha ko Crutcher atankoho yarafise mu modoka yiwe.
Aya yaramakuru yo hirya no hino iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com Facebook ni voa radio yacu. Makuru tuyahere ngaha muri Amerika Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye ashikirije ijambo mu nama ya bose ya 71 ishyirahamwe mpuzamakungu iriko ibera I New York aha muri Leta Zunze za Amerika umenshi makuru w'ijwi rya Amerika Edi Rwema amaze imisa akurikirana ibikorwa by'iyo nama aradushikiriza ibintu nyamukuru vyari muri iryo jambo
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahamagariye ibihugu bikize ku isi kuzirikana ikibazo cy'impunzi igihe cyose aho kugiha agaciro igihe kibasiye ibihugu bikize. Ibyo Perezida Kagame yabivuze ubwo yagezaga ijambo ku nama rusange ya 71 y'umuryango w'abibumbye iteraniye I New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahamagariye amahanga kwita ku mpunzi bazigaragariza urukundo n'impuhwe. Ikibazo cy'impunzi kiri ku isonga ry'ibiganirwaho muri iyo nama. Mu ijambo rye, Perezida Kagame yagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye, asaba ko izo ntego zakwihutirwa gushyirwa mu bikorwa. Yibukije kandi ko u Rwanda rwatoranyijwe gushyirwamo ikigo kizafasha umugabane wa Afurika kugera kuri izo ntego bita Sustainable Development Goals. Perezida Kagame yanavuze ku nama iteganyijwe I Kigali mu kwezi gutaha ya 28 isanzwe y'ibihugu byemeje amasezerano ya Montreal ajyanye no guca imyuka cyangwa se za gazi zangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba. Yasabye ibihugu bizayitabira kwemeza ivugurura ry'ayo masezerano kugira ngo bazashobore kugera ku ntego yo kugabanya ubushuhe bw'umubumbe w'isi. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika Ministri Vincent Biruta ushinzwe ibidukikije mu Rwanda yavuze ko yizeye ko amahanga azemera iryo vugurura.
Yaje kugaragara ko zifite uruhare mu kongera ubushyuhe n'umubumbe w'isi. Bityo rero zikaba zagira ingaruka imihindagurikire y'ibihe ku buryo bugaragara. Uyu munsi rero ikiganirwaho n'ibyo n'ibyo twazivaho tukajya ku zindi zishobora gutangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba kandi nzigiye n'ingaruka ku bijyanye n'ubushyuhe mu mubumbe w'isi byagira ingaruka ku mihindagurikire y'ikirere. Ibyo rero nibyo tuzajyaho impaka kugira ngo twumvikane kuri aya masezerano izo gazi twakoreshaga tuzigeho dufate izindi nshya. Mufite icyizere ko izo mpaka zizagenda neza ko icyo mwifuza kugira ngo muzakigeraho? Tuzakigeraho turabyizeye kuko nta n'umwe nta gihugu na kimwe kivuga ko kuko tudakwiye guhindura. Ahubwo kigibwemo ko uyu munsi ni uburyo bwo guhindura n'ingaruko byagira ku bihugu bitandukanye. Iyo tuvuga ibihugu bitandukanye urabona hari ibihugu bikora ibyuma bikonjesha, hari ibikora ziriya gazi dukoreshamo, hari n'ibindi bikoresha ibyuma n'izo gazi mu gukonjesha ariko bo batabikora, ndetse akaba n'ibihugu
aho ahantu hose ugomba kuba ukoresheje ibyuma byanze hari abavuga bati guhindura none ahangaha byoringa ariko kuko tugomba gusimbura mu mazu yose y'igihugu imodoka zose n'ibintu biremereye cyane akaba abandi bavuga bati ibihugu bimwe byamaze gukora imyuka izasimbura iriya izo gari zizasimbura ziriya zishaka kuvaho kandi ziragurisha ibyo bihugu biragurisha biracuruza bifite ta patente bifite uburenganzira bwo gucuruza imyaka ingahe ni ibintu bibagiraho ingaruka mu buryo bw'ubucuruzi ibyo rero byose bikaba bigirwaho impaka kugira ngo turebe ese niba tubivuyeho izo mpungenge zose zizasubizwa zite
ibindi byaganiriweho hano I New York mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye harimo ibijyanye n'ubukungu ku isi ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe n'ibibazo bijyanye n'ubuzima Edirwema Radio Ijwi rya Amerika I New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
mu Burundi abantu baharurwa kwijana baragize imyerekano imbere y'ibiro vya ONU I Bujumbura ejo ku munsi wa kane biyamiriza icegeranyo ca ONU giheruka gusohoka icegeranyo kivuga ko ashobora kuba ihonya bwoko mu Burundi ni inkuru twateguriwe kandi dushikirizwa na Eloge Willy Kaneza yari yakurikiranye iyo myiyerekano
Kulimbere y'ibiro byawo ni Bujumbura kwibarabara ryitiriwe Chaussée d'Uvira rija muri zone Gatumba komine ya Mutimbo z'intara ya Bujumbura rikagera ku mupaka w'u Burundi na Republika ya Demokarasi ya Congo abantu bashikijana bariko barabyina biyamiriza abanyepolitike bamwe bamwe batavuga rumwe na leta babagiriza ko ari bo baha makuru y'ibinyoma abahinga baone iyi myiyerekano yatanguye kuri uyu wa gatatu ariko hoho yari yagizwe n'umuntu umwe rudende Jean-Luc ndikumwe nayo ari nawe yitanguje yabwije ijwi rya Amerika cyayi muteye
naca kugaragaza akababaro akarenganya ko kiyamiriza akarenganya udukoregwa aho bagiriza igihugu cacu uko kiriko kirakorera mabi abatutsi ariko harabaho ihonya bwoko ku batutsi genocide ku batutsi ahivugwa n'abahutu abatutsi bihoreye abatutsi batabajijwe
ubu tutayivugwa n'abahutu abatutsi bihoreye abahutu nibande bayivuga
mwabamatsi yumvise kuri iyi radio yanyu ba Leon singenda ku mana ba Minani banditije bamwe ariko baravuga yuko hari ihonya bwoko none ko bagiye bahunze ihonya bwoko cy'abatutsi kwa abahutu nibagaruke twene turi ngaha ko turi abatutsi ariko barakorerwa ihonya bwoko bagiritse ni kinyoma kigayitse kuko twebwe turabarundi aho hantu hariho ubwo busho butandukanye abo ba expert ba nations ni kubera ko batoja kuharaba none abo batutsi bari ngaha ninde yabajijwe ihonya bwoko ngo abwirice ari vuga
agihamagara baza kumufasha Jean-Luc ndikumwe nayo yari yahamagaye abarundi bava mu bwoko bw'abatutsi nkawe kuza kumushigikira ariko mubamwitavye kuri uyu wa kane harimo nabo mu bundi bwoko uwo mugabo akiri muto n'umuhutu namubajije icyatumye yita ubwo butumire
uyo nimba yaraje ubwa mbere hariho abenshi bari nyuma abahuta batwa batutsi uko mu Burundi hari ubwoko bwose kandi bubanyuma hari umutekano nico gituma twumvise akamo tubyumva kumwe kuko twese turi hamwe nta muhutu ariko arajyana n'uwundi n'umututsi nta mututsi ariko arajyana n'umutwa nta mutwa ariko arajyana n'umuhutu bose barundi bose turi hamwe kandi dusenyera ku mugovu umwe ku mugoro ubwiye kuraba abantu bateramye hamwe usanga ari ubwoko bwose nta buri ariko arajyana n'ubundi hari abo bantu batanga ibyegeranya atari ibyo bagomba kubesha amakungu kugira ngo afate gihuti huti ibintu mu minwa atari ibyo nabo nico gituma bagomba gushaka kuri ubwo butegetsi baciye mu guhenda amakungu n'abarundi ibyo rero nivyo twaje kwiyamiriza ntibasubire twebwe abarundi turi mu mahoro umutekano
mu bitavye harimo n'abatamakazi bageze mu zabukuru uyu w'imyaka 60 ya Java mu bumanuka bwa Bujumbura muri zone Kanyosha
zende umuhudukazi aze kwiyamiriza bavuga ngo hariho nyabwoko ry'abatutsi yego nzi tsadusikanye ngaha muri uru rugendo
bari kibaje kubiyamiriza
kubera abavango hariho nyabwoko atari hari naze kubavugira ko mbona bagomba kuvuga ibidasoboka atabihari
hari nabandi nk'uwo mukenyezi naho nyanageza mu zabukuru bisanze mu bitari byabazindukanye
ndenatananye nabandi nari nagiye kwiyandikisha muri aba bakora mu mabarabara rero batugatuzane nibi birori nyine ubona bariko baratamba
none ibirori wari ubizi
oya byo nije nagiye gusaba akazi ambwira uyu munsi banyanditse banyanditse rero ngo ninje njyana n'abandi nta bindi turaza rero bacyavuga ngo nituzi no rero urabona ibirori bariko barakora
ndi kumwe nayasigura ko ari ibisanzwe ko yitabwa n'ubwoko bwose naho yari yahamagaye abatutsi bonyine
umuhutu yabyifuza gutera ingoga abantu ariko duhamagariye abatutsi abo baza gushyigikira kugira bagaragaze ukuri twe tuza kugira tubabwire nabo batwumvirize igihe batatwumvirije twebwe tuzobandanya tuvuga tuzokoresha umuntu nabo bakoresha ibyo byanditse baje baratanga amaraporo mubwo tutabahaye kanatsinda aba bose mubona ngaha baje kwerekana isegenya ry'ukuri
ikiganiro cy'abahinga ba ONU cyiyamirijwe kandi n'umushikiranganji w'ibijyanye n'agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi
leta y'u Burundi ko turaje kino cegeranyo ikintu cubatse ari cegeranyo aho kwica abahinga usanga ari cegeranyo umengo gifite intumbero ya politiki tugiranije n'ibindi byegeranyo bikorwa n'abahinga kuko si cyo cegeranyo cya mbere gikozwe ariko uri kurara abavyukuri kino cegeranyo urabona ko ari cegeranyo atabuhinga basizemo ahandi naho ugasanga bariko baravugamo ibintu ubona vyukuri wewe waraciye no mu ishuri bitumvikana kubi bya bindi bivugwa mu ibarabara ikindi naco ni kintu ca mbere ukibona mungane ya mbere bakubwira ko bashize imbere ya sentare mpuzamakungu akandi baca bahereza ko nuko Burundi bwo kugwa mu mugwi ujeje kuraba ivyagateka kazi na muntu
mucegeranya abahinga bawo ni baheruka gushikiriza kuvyerekeye Burundi bavuze ko ari imenyetso vyerekana ko ashobora kwaduka kaga kihonya bwoko Jean Luc Ndikumwe nayo yatunganije imyerekano yaramaze kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon hari mu mwaka w'2015 ukwezi kwa gatanu inyuma y'indwi imwe hageragejwe ihirikwa ry'ubutegetsi ico gihe yanditse nk'imbonerakure y'umututsi ikete ry'iyo ryamize vyavugwa ku rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rukoreshwa nk'uko interahamwe zakoreshejwe mu Rwanda n'ahatishuwe yari yahaye amakopi bisata bitari bike harimo umuryango wa EAC na CLGL mu myerekano yo kuri uyu wa kane turetse abanyagihugu sanswe harimo kandi abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu ivyicegera cha mbere ciwe hamwe n'ibindi bisata nk'inama nshinga mateka eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu Rwanda kandi abanyagihugu ba ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga ko bategetswe kurandura imyaka yabo y'ibirayi inkuru y'umenshi makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa
Amakuru y'irandurwa ry'iyi myaka mu karere ka Ngororero ijwi rya Amerika yakesha umuturage waduhamagaye kuri telefone mu masaha ya saa 10 z'urukerera avuga ko kuri uyu wa kabiri ubuyobozi bw'umurenge wa Kavumu bufatanyije n'inzego z'umutekano bahagarariye abahinzi b'ibirayi ku ngufu babategeka kubirandura kuko byegeranye n'icyayi tugera mu gishanga cya Mwiyanike twasanze abaturage bakura ibirayi by'uruyange
mu gishanga Mwiyanike cya Ngororero hari hasanzwe hahingwa igihingwa cy'ibirayi cyegeranye n'icyayi ndabona bagenda barandura uruyange kubera iki
yangurebye leta iri kututegeka ko tubirandura kandi twahinze bareba dore ikibazo dufite nyakubahwa leta nimbishaka kutwicisha inzara sinabimenya ikintu cya mbere twarahinze imyaka tuyihinze bacama amatarasi imyaka ibishyimbo ari uruyange ibindi ari imiteja barabirandura none uri kubona n'ibirayi byacu nabyo ni uruyange turi kubirandura n'inzara gusurebye kuko ubundi ubu tugiye kubirandura benshi bagurisha bibonera amatiki bisohokera bigiriye hanze bitewe n'inzara nyakubahwa
ibi rero aba baturage barabiranduzwa mu gihe hirya no hino mu gihugu hugarijwe n'ikibazo cy'inzara ndetse n'amapfa mu burasirazuba bw'u Rwanda
intero yari imwe agahinda n'akumiro
aka ni agahinda kumva ngo hano ntihemewe kandi barangiza bakatwatisha imyaka yacu twabahaye n'amafaranga bakayirandura
aha hantu hari hasanzwe hahingwa nshaka kubimenya
aha hantu ubundi teka harahingwa hakatishwa twamara kwatisha tugahinga tugasarura ibyacu nk'ubu ngubu uri kureba ibi birayi byari uruyange cyakagombye kwera tukabisarura byeze byarangiza ndetse kuko twatisha nabo bakavuga ko batazongera kutwatisha tukahareka ariko si nibaza impamvu uzatisha wamara kwatisha ibyawe bakabirandura biteze ikibaza ko n'agahinda tutazakira none namwe murebe ubusibi birayi ko bari kubitemeje bazaza kutubaza mituweli
uko bigaragara hari utuzinga hagati mu byayi twari duhinzemo ibirayi ariko abaturage bavuga ko bamye batisha na banyiri ibyayi bagahingamo ibirayi ku ruhande hari ahandi hanini ku buryo umwe mu bahinzemo ibirayi twasanze yashyizemo abakozi babarirwa muri 50 bamufashaga kubahiriza amategeko mategeko bavuga ko ubutegetsi bwite bwa leta bwakoresheje inama y'umunsi umwe bubasaba kurandura bwangu ibibirayi barabibonamo igihombo kizakurikirwa n'inzara basanzwe bataka
ingaruka bifite nkanjyana agomba kubakora tonesheje tuzi ibirayi none ubwende ndahakura nk'imwe n'igice cyangwa ebyiri ubwo urumva ko tone nyinda banzihombye
kuki mutasabye ubutegetsi ko bwaba reka bikera
meya se ko yarahari meya umubaje ko twamubaje akavuga ati urukubirando nta kundi byagenda twari gukora ikizi ntacyo twagomba gukora yavuze ko tugomba kukira kubirando kuko ngo abanyakinye bazaza gusura iki cyayi ngo bagasanga gifite ubusugire bwacyo
kuranduza imyaka abaturage nk'uko bakunze kubisobanura ijwi rya Amerika bumvikanisha ko bitari ubwa none ingororero
ku matarasi garage basanga ibirayi nk'ibi biri kumera bakarandagurana nyirubwite ntibamubwire bakaza aho ibigori bimaze kuba imitondo bagatemagura ahubwo abakoze akabari bo babicyura none aho baciye amatarasi inzara yenda kubica none reba na bino bararandaguje ubwo se sinzara reba abantu bashiriye ibugande bitewe no kubura aho bahinga mwese ubu nto tugiye gupfa bwite kwishwe n'inzara kandi twaye dushoboye kwihingira abana bacu bari kujya kwiga nta mwenda bari kubona nta biryo ariko bahagera ngo bana ntibakijya mu mashuri
ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero bwabwiye ijwi rya Amerika ko kurandura ibi birayi bwari bwabyumvikanyeho n'abaturage ndetse n'uruganda rw'icyayi rwa Rubaya buravuga ko bwabakanguriye kuva kera ko icyayi n'ibirayi bitavangwa ariko ko abaturage babirenzeho ubuyobozi bwa Ngororero buravuga ko bwemeranije n'abaturage ko bagomba gukuramo ibirayi uruganda rukazabishyura bwumvikanisha ko ibirayi byagombye kurandurwa abaturage barabonye ingurane bukavuga ko bibaye bikozwe batarishwa byaba binyuranije n'amategeko kimwe mu bibazo bwana Godefroid Rwanda yambajeme y'abangororero yasubije
Yusa ngo ni ibintu baganirijwe nk'uko mubivuga ntago baba bari kwijujuta babikora babikunze.
Urakoze cyane. Ntekereza ko habayeho kubikuramo batabanje kubabarira byo byabara amakosa.
Nitwabashije kubona bakuriye uruganda rw'icyayi rwa Rubaya ngo badusobanurire ibyo kwishyura abaturage. Bwana ndayambaje yijeje ijwi rya Amerika ko amakosa yazavuka muri uku kurandura imyaka y'abaturage bazaba yakurikirana umuturage naharenganire.
Dushinzwe abaturage, dushinzwe ubuzima bwabo, ayo makuru aramusari yo koko twebwe turakurikirana. Tumenye ngo koko hari abantu hanyuma bari bafite ibirayi birandurwa batishyuwe icyo turagikurikirana tumenye ko gihagaze
gusa nk'uko bamwe mu baturage bakomoza ku ngaruka z'iki gikorwa cyo kubaranduza imyaka ko hari abana batamashuri kubera inzara uyari mu kigero cy'imyaka itandatu yari n'agafuka ku rutugu aho baranduraga ibirayi
umwana
amakuru ko utangiye kwiga utabesha waburaye None kuri hano se waje mu bice.
Gusaba.
Uri gusaba iki?
Ibirayi.
Abakuze bati
batwigisha gukura amaboko mu mifuka tukirinda kubinzererereza. Ibyo ngibyo none twaye turi kubigerageza duhinga. Umuntu agakora amaboko mu mufuka agahinga. Byamara kuburu yange tigenda urandura. Uzayakura mu mufuka uhinga iki? Uhingisha iki?
Gahunda nk'izi zo kuranduza abaturage imyaka hanini kubera gushaka igihingwa kimwe mu gace runaka zakunze gutanga umusaruro ariko henshi rubanda barazinenze bikomeye bavuga ko ntacyo zabafashije zibicisha inzara abaturage bangororo babwiye ijwi rya Amerika ko kubaranduza ibirayi huti huti mu cyayi no hafi yacyo ubutegetsi bwababwiye mu nama ko bushingira ku banyamahanga bashaka kuza gusura uruganda rw'icyayi kandi ko hari ibimenyetso bigaragaza ko ibyo byombi bitabangikana n'amakuru ubutegetsi butatomoye neza akabagira ubusa ijwi rya Amerika Ingororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Inshuti muduteze amatwi ubunaho ijwi rya Amerika ribashikiriza ijambo risobanura imigabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokuraho itegeko ryafashwe na Perezida ryo gufatira ibihano Birmania. Iryo tegeko ryashyizwe mu ngiro mu kiringo kigera ku myaka 20. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje iyo ngingo inyuma yo kwabonanye mu ngoro yiwe na Aung San Suu Kyi yahoze afungiwe ivya politiki muri iki gihe akaba abonwa ko ariwe mukuru w'igihugu cha Birmania. Mu kwakira Aung San Suu Kyi, Perezida Obama yaravuze ku ntambwe ziboneka Birmania yagize mu myaka irangiye, intambwe zafashijwe no kuremera abategetsi ba gisirikare batwara icyo gihugu byagizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu, yamara cyane cyane kubera ubutwari n'inguvu no kudacika intege kw'abanya Birmania. Intambwe zikomeye muri Birmania kwabaye kuva ku ntwaro za gisirikare abanyagihugu bakaja mu matora yashize Aung San Suu Kyi ubwiwe muri leta. Perezida Obama avuga ko ivyo vyatanze umwizero ku banyabirimaniya barutse vuba. Perezida Obama avuga ko ingingo yo gukuraho ibihano ari ingingo ikwiriye kugira bitume abanyabirimaniya babona impera yo gukora ibintu mu buryo bushasha hamwe no gushiraho leta nshasha. Leta zunze ubumwe za Amerika zasubijeho kandi inyungu Birmania ikura mu budandaji mu bifasha abakene. Inyungu Birmania ikura mu budandaji na Amerika zari zakuweho mu mwaka w'1989 inyuma yo kwintwaro za gisirikare zikandamije abaharanira demokrasi. President Obama avuga ko gusubizaho izo nyungu mu by'ubudandaji ku gihugu cha Birmania hamwe no gukuraho ibihano mu by'ubutunzi n'amafaranga bizotuma bikorera ku giti cyabo b'abanyamerika n'amashiri hamwe adakorera inyungu bagira uruhara mu karere gatera kagira intambwe kurushiriza mu byerekeye demokrasi n'iterambere. Birmania iracahanganye n'ibibazo bikomeye harimwo intambara imaze igihe gukumira abo mu bwoko buri kurushi nk'abanyarohinya bari mu ntara ya Rakhine. Leta nshasha yari yemeje kuvyereke gutorera inyishi ibibazo bimaze igihe mu gihugu leta z'imbere yaho zasize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarahayagije Aung San Suu Kyi kuba yatumye ko ikoraniro ryerekeye amahoro kugira yihweze intambara iri mu gihugu hamwe no kuvugana nabo mu bwoko buri kurushi harimwo abo mu bwoko bw'abarohinya bakumiriwe mu gihugu. Perezida Obama avuga ko afise umwizero kuvyerekeye kazoza k'igihugu cha Birmania. Avuga ko akiri byinshi bigikenewe gukogwa yamara ko igihugu kiri mu nzira nziza.
Iyo ryari jambo risobanura imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko imbere yaho duha kanya Rosine Munezero atubwire muri make amakuru y'irya nino ku isi yadushikirije.
Munca make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. Umuguje rw'agateka kazi na muntu mu gihugu cya Nigeria wagiriza igisirikare cya Nigeria ko carenze amategeko akigenga mu gisagara cya Zaria kiri mu buraruko bwa Nigeria aho cisha bashyitse bashika ku 338 mu mwaka uheze w'2015. Ujejwe kumenyesha makuru mu gisirikare cya Nigeria General Brigade Rabe Abubakar yabwijwe ijwi ry'Amerika ko ibyagizo biri muri ico cegeranyo atari byo. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cya Sudan y'Umanuko Taban Deng Gai asaba makungu kudakura kwa maboko igihugu ciwe muri iki gihe ibintu bitifashe neza. Ibyo yabishikirije mu nama nkuru yawo kuri uyu wa kane. Taban yatangaje ko umutekano uri kuragaruka muri Sudan y'Umanuko yamara ko hakiri inzitizi kugira avuge ko igihugu kirimo amahoro n'umutekano. Perezida Mahmoud Abbas wa Palestine yatangarije mu nama nkuru ya ONU kuri uyu wa kane ko uburyo Israel ibandanya kwiyagurira uturere mu ntara ya Cisjordani bitakaza icyizere cyose icinyishu z'amatata amaze imyaka itari mike hagati ya leta y'Abayahudi n'ibihugu bibanye by'Abarabu. Ibyo Benjamin Netanyahu umushikiranganji wa mbere wa Israel abyamirira kure. Netanyahu amenyesha ko ashobora kugera ibiganiro ku bindi byose ariko ko atazokwigera aganira ku bijyanye n'intara y'Abayahudi. Netanyahu yasabye Perezida Mahmoud kuzoja kuvugana ubwiwe n'inama nshinga mateka ya Israel, naho Netanyahu agaheza akazoja kubonana imbona nkubone n'inama nshinga mateka ya Palestine. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon hamwe na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bompi mu majambo bashikirije bamenyesha ko ukudadaza kwa Israel mu turere yigaruriye ari intambamye y'inyishu ku matati ari hagati y'ibyo bihugu bibiri. Igihugu cy'Ubuhindi kiramirira kure ibyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Nawaz Sharif aho yatangariza mu nama ya ONU ku bijyanye n'imyamamazo yabaye mu bwicanyi mu ntara ya Kashmir iri mu bumanuko bwa Aziya.
Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birabandanya. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, amakuru nayo mwayashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.